ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukuba tutashe kuvigenekeza 2025 munyonyo gushika ijya 10 kigarama iyo minsi 16 isi yose biri mwisekeza ryo kwiyemereza amabakorerwa abakenyezi. Mu Burundi abakenyezi baracakorerwa mabi y'ubwoko bwose. Turetse amabatandukanye y'ivyaha bakorerwa nk'ufatwa ku nguvu, kwicwa, gukubitwa mu ngo n'ayandi n'amategeko yo mu gihugu aracabakumira. Aha dufatira nko kubona abakenyezi batagira uburenganzira bwo gutwana ku itongo iwabo co kimwe n'abasaza babo. Mu mwaka wa 2004 ariko inama nshinga amateka y'ico gihe yari yatoye integuro y'itegeko igenga ibyo gutorana mu Burundi ryahite ku mukenyezi co kimwe na musaza we. Ariko iyo integuro y'itegeko ntihavuye yemezwa na leta y'ico gihe, eka na mareta yandi yagiye arakurikira ntiyigeze agomba kugemeza. Mbega iryo tegeko ryazanira karusha ka umukenyezi w'umurundi kazi. Vyagenze gute ngo rinigirwe mu menshi? Ikigabane ku isoko cyo kuri 48 munyonyo twegereye gatari na mababori umwe mu bari mu namashinga amateka ico gihe kugira atanga umuco. Thierry Bigirindavyinje ngenda kibashikirize kaze. Iryo tegeko benshi bakunda no kugihenda ko bakagita iteko ryo guturana ku bakenyezi, ariko atari ko biri. Kuko no kuri basaza babo ibyo gutorana bisanzwe bitagengwa n'amategeko. Wahoze ari umushinga amateka gatari n'amabobori araca ku masonga ibintu nyamukuru byari biri muri iryo tegeko.
Ciza cyambere cy'iryo tegeko nuko bisata cogengwa n'amategeko n'ibindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Kindi cha kabiri coza ciyongera ko nuko ahari akarenganyo ku bakenyezi cyane cyane bakunda kugirirwa muri ibyo byo gutorana, ako karenganyo kokosorwa. Kuko gushika ubu uno munsi urashobora kubona urubanza rujanye n'ibyo gutorana umucamanza kana akakarucuku uwundi mucamanza kana akakarucuku kandi nta muntu aza kumuhaririza ngo urubanza ruciye nabi kuko nta tegeko avise yisunga. Aha rero niho haca hazamo bya bindi by'akarenganyo, hakaza ibiturire, hakaza kamwana w'amama. Muramubona abantu baguma mu rugo bahohoterwa, ugasanga baramerewe nabi. Muri abakenyezi bahora bacigwa amaboko bagacika ibimuga kubera abagabo babahohoteye. Yaba iryo tegeko ryari rihari rishobora gutuma umukenyezi asubira iwabo akaronka ikimubeshaho, ntiyorindira aharinda kuborizwa igufa kugira ngo ave muri urwo rugo.
Mbega none iryo tegeko ryari rizanye akarusha kahe abakenyezi canke igihugu muri rusangi?
Ibirimo rero muri iryo tegeko ni bijanye n'ibyo no gutorana ku bahungu no ku bakobwa. Haravugwamo n'ibijanye ico bise la régime matrimonial. Nshatse kurivuga mu majambo yose iryo tegeko mu Gifaransa rivuga riti projet de loi sur les successions, gutorana, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Iyo tuvuze le régime matrimonial rero tuba dushatse kuvuga nk'iy'abantu bagiye kubaka mu bisanzwe bafise uburyo bubiri bashobora kubandakanamwo. Uburyo bwa mbere n'ubwo bashobora kuvuga ati ibyo tufise byose nibyo tuzoronka byose tuzobisukiranya, canke naho hakabundi buryo bwita separation des biens, aho umugabo avuga ati jewe ivyi wanje naronse ntarubaka nzobigumana, ry'umukenyezi nawe yaronse atarubaka akabigumana, hanyuma bakazopfuma basukiranya ibyo baronse hanyuma. Ibyo rero abantu benshi ntibabimenya iyo bagiye kubaka. Kenshi bubaka mu byo twita le régime de communauté des biens, hanyuma le libéralité nabyo ni ukuvuga ibintu byo kugaba, ni ukuvuga timbega fise ibintu byo mu rugo cyane mu muryango vise uburenganzira ubuhe bwo kubigaba cyane kubigabana.
None kugira iyo integuro y'itegeko inegwe mu menshi byagenze gute?
Intambamye nyamukuru novuga ko ari kudashaka kwa politike. Kandi rero kibabaje muri ibyo byose nuko hari abantu benshi bavuga ngo kangwa iryo tegeko ryo gutorana ngo ntirikenewe, mugabo batabanje no gusoma cyane ngo basibaze ibiri muri iyo nteguro y'iyo tegeko. Kuko by'ukuri abantu bose bagerageje kurisoma, baba bagabo, baba bakenyezi, baba ari mu nzego n'abatari mu nzego. Jewe ndaza abantu benshi twagerageje gukorana kugira baze kudufasha kuryigisha, nabo bagaca babanza kurisoma ahubwo bagaca batangara bakavuga ati mbega ibyarimwo ni ibi. Ugasanga rero birababaje ko nk'abantu babashinga amateka cyangwa bari muri leta bavuga ngo yango iryo tegeko ntiharagera ko turitora, batabanje no kuraba ibiri muri iyo nteguro. Iryo tegeko rero ryafashe inzira irushanye, yatowe mu nama nshinga amateka, hanyuma rero irungikwa muri guverinoma. Irungikwa muri guverinoma rero harabaye ukwijijana imitima, niko no bivuga muri leta bavuga ngo iryo tegeko igifungo cyo havariza guhungabanya mibereho y'abarundi ariko ko by'ukuri sinibaza ko ryoza guhungabanya imibereho y'abarundi kuko erega n'ubu uyi abakenyezi baratorana n'abahungu baratorana byose biva ku ishaka ry'umubyeyi umubyeyi ashaka gutunganiriza bose arashobora kunganisha abana b'abahungu n'abakobwa kandi nta tegeko na rimwe ririmubuza jewe ndifuza cyane yuko nko muri leta y'u Burundi cyane mu nama shingamateka bose biragafata ibyo tegeko bakariraba neza hanyuma bakavuga bati turabonye yuko iri tegeko atangora nitera cyane turabonye hari ngorane reka turabe ko twahakosora
Gatarina Mabobori yaganira na bagenzanje mire nibasumba kuri radio RPA na Betrange ndakuriyo kuri radio Inzamba abakenyezi nabigeme mu Burundi ntibagira uburenganzira bwo kugira itongo mu gihe mu mategeko mpuzamakungu eka mbere no mu bwizo shingiro cy'u Burundi abantu bavuka bangana imbere y'amategeko ariko gushika n'ubu nta nishizere ko bashiki bacu b'abarundikazi bagiye kurenganurwa na burya ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD uramutswe Burundi no munsi bwemeza ko abakenyezi batorota bifuza kugira uburenganzira bumwe n'abasaza babo aha kandi duce dusozerera kino gibane ku isoko Thierry Bigirinda vyinje nako ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye
cari kiganiro ku isoko.